Ingorane nshasha. Mu gihe cy'ibiganiro mu gushikiriza ivyiyumviro, Abanyafrika bafise akaranga ka Australia baravye izindi ngorane biyumvira ko zikomeye mu gushikirira uguhabwa ubuhungiro no kumenyerezwa kw'impunzi nshasha mu gukomeza imiryango no kuyishikiramo imibano. Abagize imirwi bavuze ko ari ivyingirika maroko kubahiriza no kukingira umuco w'Abanyafurika, umugore hamwe n'ibindi bintu by'agaciro, bakubiyemo kugerageza kugumana ururimi rwabo rwa mbere, guhimiriza kugumana akaranga no kugenerera kwabo, gukora ku buryo abantu bwabo imirwi y'impunzi itigera ivangurwa canke igakubagurwa kubera idini n'ukwemera kwabo, kumenyesha urwaruka uko rukurikirana ibibazo biri hagati y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Miryango benshi na kenshi bizanwa n'ihindura ry'imiryango mu gihe cyo gutunzwa mu gihugu gishya. Gushikira imirwi y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia ku rwaruka mu gihe barimo barondera gusubiza hamwe imico yabo n'abaranga bifiswe n'urundi rwaruka muri Australia. Gushikira abagore hamwe n'abagabo kubaka imigenderanire myiza mu bijyanye no guhindura imyanya mu rugo n'ibyo bifuza gushikako mu buzima bwo muri Australia. Korohereza ukungururwa n'urusange no kwirakwizwa hose, na cyane cyane ko hari yongereka riboneka ry'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia ku miryango iba mu mihigo na kure canke mu misagara vyo hagati mu gihugu. Abagize imirwi benshi barongeye kuvyura ingorane babona ibakomereye ijyanye n'ibinyamakuru biguma bishikiriza uturorero buri munyafurika afise akaranga ka Australia. Icyo numvise ko ibinyamakuru byose byandika kuri abicanyi, kandi ko twagize imirwi y'intagondwa dukwiye gusubizwa iwacu. Abanyamapolitike bari bakwiye ivyitwaramo neza mu byo tuvuga kubera bafise inguvu nyinshi. Umurwi wo guhimiriza. Ibi byabonywe na benshi nk'ingorane cyane kwemerwa na bose mu mirwi y'aba Australia, byabaye nk'imbarutso ku vyama byashizwe haba mu majambo no mu mibiri bigirirwa Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Abayobora imirwi y'impunzi baratsindagije inkenero z'uko Abanyafurika bafite akaranga ka Australia bahabwa inkuru z'ingene ibinyamakuru vyo muri Australia bikora n'uko bavyitwaramo neza. Ikintu nyamukuru cari ugukwirakwiza ivyiyumviro vyubaka ku Banyafurika bafite akaranga ka Australia botuma imibano, ubutunzi, imico kama y'igihugu itezwa imbere. Ibiganiro ku bijanye n'intererano ya siporo no kwinonora byavuzwe cyane mu biganiro byabonetse ko bifasha mu mibano myiza ugushyira hamwe na cyane cyane hafi y'urwaruka rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia n'abajenjwe umutekano. Muri Sudani iyo abajenjwe umutekano baje bakuvugisha uba uri mu ngorane zidasanzwe. Ariko ngaha ndakina nabo umupira rimwe na rimwe tukatsinda. Umurwi wo guhimiriza. Urwaruka rwinshi ruvuga ko gukina no kwinonora imitsi rwabafashije kumvamo ko ari igihugu cyabo, kubaronkera inshuti, kunguka, gukora ibintu bishasha, bashira izindi nzira zo kubashikira no kuronka ababafasha gukora ibikorwa by'ishure byo mu muhira.